iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017. Muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Ekereziya ntitanga amategeko, amategeko n'ay'igihugu. Twebwe nuko duhimiriza. Duhimiriza tukigisha. Abo bantu bashaka kubona yuko basumba abandi mu rugo, ko umugore umengo si umuntu, umuntu akagira ati uko kwemera siko warahubye.
Uyu ni Patiri Viateur Narataze akorera mu biro bijejwe ngo n'imiryango muri diyoseze ya Bujumbura i Burundi. Avuga ku ruhara amadini afise mu guharanira agateka k'abakenyezi ica basengera mu dini ry'abaprotestant, babivuga ko muravyumva tudasize inyuma abayisilamu. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yagirije kuri no wa mbere ko yoba yarahaye amakuru y'ibanga ryo kugwego go hejuru umushikiranganje w'Uburusiya jeje migenderanire n'amakungu. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru The Washington Post cyo muri Amerika havuga ko mu munano Trump yoba yaragiranye n'umushikiranganje Lavrov w'Uburusiya ku munsi wa gatatu yoba yaramubwiye amabanga y'ingene urugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Islam ruri ko rurategurwa ngaha muri Amerika. Ayo makuru ikinyamakuru The Washington Post cyayahawe n'inshuti ya Amerika itashimye ko Uburusiya bubimenya. Naho biruko hayo makuru yamirigwa kure n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu havuga ko adahakana ko perezida Trump hari umubonano yagiranye n'abategetsi b'Urusiya yamarangu ntacu yigeze yumva acira hasi kuvyerekeye ayo mabanga. Abashingamateka bamwe bamaze kuvuga ko mu gihe ayo makuru yoba arayukuri bishoboka ko bangamira umutekano wa Amerika kuko Urusiya atakiboneka huriko burakora mu rugamba rwo kugwanya umuhari w'iterabwoba ya Islam. Ayo makuru atangaje mu gihe hakiri ibihishijwe mu ikomborwa rya James Comey yahoze arongoye ibiro bijeje gutohoza ibyaha FBI ngaha muri Amerika. Havugwa ko yoba yariko aratohoza imigenderanire iri hagati y'abari muri Leta ya Trump n'Uburusiya mu gihe cyo kwiyamamaza amatora. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryongereje igitigiri c'amafaranga kenewe yo gufasha impunzi z'abanyesudani y'epfo muri yaridi umwe w'amadolari n'ibice bine niyo akenewe kugira ngo izo mpunzi zironke ibifungurwa, amazi ndetse no kuvugwa. Filippo Grandi arongoye HCR yatangaje kuri wa mbere ko Sudani y'epfo ari igihugu co kwisi impunzi zigwirirana n'ingoga ku munsi ku munsi aharugwa izababa imiliyoni zibiri. Intambara y'abanyagihugu igeze mu myaka ine muri ico gihugu ikaba yatumye umuriyoni n'ibice umunani vy'abanyagihugu batizabo bagahunga. Ibisagara bibiri vyo muri Côte d'Ivoire ku munsi w'ejo vyari mu ruhagarara bivuye ko abasirikare bagumutse mu ntumbero yo gusaba leta kubaha uturusho yabemereye. Amenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika muri ico gihugu batangaje ko amasasu yahereye mu gatondo yumvikana haza kugera nka saa sita akivuga, ariko n'ubu abantu babandanya bafise ubwoba. Umuvugizi wabo basirikare bagumutse yabwiye Ijwi rya Amerika aho ari Iboake ko batagamije gutembagaza ubutegetsi, ariko ko basaba perezida Alassane Ouattara gushitsa ivyo yemeye vyo kubarihira uturusho dushika ku 20,000 vy'amadolari y'abanyamerika kuri umwe umwe wese. Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kandi kumviganiro vyacu bitandukanye hace mu kiganiro iwanyu mu ntara muce ku rubuga rwo kuri internet arigo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu manuko bw'u Burundi neza na neza mu ntara ya Bururi ivugwamo ikibazo cibura gisoko rya kijambere ivyo bikagira ingaruka mbi ku badandaza hamwe n'abaguzi mbo muri commune ya Vyanda abajejwe intwaro bavuga ko ico kibazo bakinzi kandi ku mugambi w'iyubakwa gisoko ya kijambere uri mu kuja mu ngiro ivyinshi ku ino nkuru no munyamakuru wacu Alain Yves Irankunda
Ahandi ku isoko yo kumugwa mukuru wa commune Vyanda uravye hijya no hino hamwe no hagati gisoko ubona hari utumeza twibiti twandiwe ko ibidandazwa bitandukanye utwo tumeza turi mutuzu tumwe dusakaje amahema utundi bidusakaye ibintu bikabuko mu gihe igisoko ari yifatwa ko ari inkuru muri commune nzima abadandaza tuhasanze bavuga ko bahura n'ingaruka zitari nke zijanye nuko bakorera mu isoko itari ya kijambere
je nk'uwo mudandaza ibintu bijanye n'isoko ibidandaza mu misanzwe bisoka neza kuko umuntu ahura n'ingorane zitandukanye izo ngorane nazo usanga hariho ubukene bwinshi abantu benshi bakunda kuza twumva yuko ari ubukene ko sinzi yuko ari kutwibagira canke batarakwibagira
nk'ubu nka jewe ndashobora kugura ibintu maze kugura ibintu nkabishyira nk'ahantu usanga byacanganye n'iby'abandi bimaze gucangana rero duca dushwana n'abagenzi n'abagenzanzi usanga ari ibintu bigoye cyane kwibwakira ingombwa none ushize nk'isakoshi hasi ugashobora gusamara gato ugashyira ikintu hasi usanga cyagiye kubera abasuma n'ibintu nyine bya ruvayage ntitworoherwa na gato
no ku ruhande rw'abaguzi icyo kibazo bavuga ko kibakora ko hamwe bavuga ko nko mu gihe imvura iguye badaheza baronke aho bayugama mu gihe baje gusuma ikindi abo baguzi babandanya bavuga nuko batizera isuku y'ivyo basumye mu gihe hari ivyandigwa mu turepe dushashe hasi ku kibazo cuko hari n'ivyo bakenera kugura ntibabironke Maria Denisa Butoyi avuga ati
mu bisanzwe urabona ugiye mu isoko uvugiye kuraba ko twiza twiza mugamo mu gihe rero isoko idateye imbere uko tunushobora kuturonka ino tumeze gute duteye imbere gute by'ibitengo urumva barigora bagafata iyo tike bakamanuka kuri twebwe n'ingorane nyene na urabyumva aba badandaza bacavuga itike twakoresheje mu kumanuka no mu kuduga kubera tamabarabara cyatumenye ikintu tugurisha bagashya bashya aho biciro kirenze kashoza kwikorera famu gisaka
kuri izo ngaruka zishika yaba baguzi canke abadandaza twaganiriye bavuga ko umugambi w'iyubakwa gisoko ya kijambere badatahura impamvu utaja mu ngiro kandi kuva mu mwaka uheze abajejwe intwaro bari bavyemeye nimbona Alexi agasaba ko woja mu vyihutirwa
isoko bari batwemeye simbona ko je bavyaragoranye kubera bari barabivuze yuko isoko itegezwa kuboneka sinzi yuko byavyavuye ku mvari ya leta sinzi twetwe batwifuza yuko iyo soko yoboneka kubera isoko iradufasha cyane nka twebwe abantu bato bato itwegere byo tubera byiza kubera niryo terambere y'igihugu
naho biruko abajetwe intwaro barahumuriza abanyagihugu kwico kibazo cy'inyubakwa gisoko ya kijambere kigiye gutorega umuti Gabriel Sabiyumva umunyamabanga wa commune Vyanda aha abanza kutubwira imvo zatumye uyo mugambi uteba gushigwa mu ngiro
isoko ya kijambere ngaha misanzwe ntayihari yarigeze gutegurwa igihe kimwe hanyuma umugambi ufisane uhagarara ariko mu buryo bwa PCDC icyarateguwe tubaze yuko ma priorite cyagiye imbere abanyagihugu ntiboroherwa mu kurongo icyo bifuza ku mafaranga leta yama yatapfungwa bari ku munsi ku mwaka umwaka iyo ngo izova mu nzira mu gushyira imbere uwo mugambi tubare ko icyo hinduka tubaze ko borema kuko n'abayene barabitahura barayibona ma priorite tubaye turatanga cyo kibazo kirimo umuze ariyo cyane
kuba iyo soko itarubakwa abajejwe intwaro muri komine bemeza kandi ko aragahombo mu iterambere na mwarijya yo kwinjija amahere y'amatagisi mu kigega cy'ibikorwa by'iterambere vya komine I Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika rakoze Alan Yves irankunda kuri iyo nkuru mukanya turaca tubashikiriza ikiganiro cabanyedini.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imbere yuko twinjira mu ica kiganiro c'abanyedini mbanze ndabatumirire mu kiganiro muri sanga cuno musi saa 10 aho mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kugaruka ku kibazo c'ubushomeri mu Rwanda. Abakiri batorero bavuga ko ari kibazo kibaremereye cyane. Uno musi juri y'Amerika ryabatumiriye abahinga bo mu kigo kijejwe gukora amatohoza afatiye ku bitigiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ico kiganiro ntimuze kugisiba igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mutinone tugaruka kuki ku kiganiro cy'abanyedini uno musi rero mu kiganiro cy'abarongo ya masengero n'amadini tubabwira ikibanza cabo mu kurwanya uguhohoterwa k'umukenyezi mu rugo yubatsemwo canke mu kibano ni gice kigira kabiri. Inyuma yaho abo barongo ya madini n'amasengero bavuze ko umukenyezi adahabwa ikibanza gikwiye mu masengero no madini mu bibanza bifata ingingo. Ivyo bigatuma umuntu yibaza ko vyo babiri mu ntandaro yo guhohoterwa kwiwe n'ubunyene. Diane Ndonse ni wa remeshaje ikiganiro muri studio iBujumbura.
Mere kuri pastori Arine ndiho kubgayo arongo isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura. Pastori ndabaramukije.
Mwaramutse.
Duhe ikaze na Sher Jawab Nzorirenga umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi. Namwebwe Sher Jawab ndabaramukije. Undi mutumire duhaye ikaze ni Patiri Viateur Naratadze ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Namwebwe Patiri ndabaramukije.
Amahoro neza.
Imbere yuko tubandanya duciye ku mayange mu kiganiro giheruka twayaze ku kibanza umukenyezi ahabwa mu madini no masengero. Aho twasanze adahabwa ikibanza gikwiye cyo kimwe n'umugabo cyane cyane mu bibanza byo gufata ingingo. Uyu munsi rero tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'abarongo ya masengero mu gukinga amabi akorega umukenyezi n'uwo bubakanye cyo kimwe nabo mu kibano bitanguriye hasengera. Patiri Viateur Ntaratadze mutubwire agateka ku mukenyezi kugira ngo ntigahohoterwe mu kibano mwebwe mukora iki kugira mukingire uguhohoterwa ku mukenyezi.
Ibyo kururi kurabiraba urabona ko hari himiganga abakenyezi bateye ikigongo. Ubona yuko umugore mu rugo ateye ikigongo cyane. Ubona yuko byukuri hari habagabo novuga nti nk'ibikoko mu muryango. Ubona yuko hari abagore vuga uti none uyu ni kiremwa c'Imana. Uyo muntu arubakaje gusenga wa mugabo ugasenga umugore wamufashe gucyo n'abana wabafashe uko ukabona ko biteye agahinda. Ni intererano rero twe tubwira duti kuko ekleziya ntitanga amategeko, amategeko n'ay'igihugu. Twebwe nuko duhimiriza tukigisha abo bantu bashaka kubona yuko basumba abandi mu rugo ko umugore umengo si umuntu aho biri umuntu akagira ati uko kwemera siko warahubye kuko nta kwemera kuza kuyica mugenza uwo mwa mwasangiye byose kuko ngo ntibakiri babiri n'umwe. Niyo ntererano nkuru cyane cyane gufasha kugira ngo abantu babigire bahindure. Abona yuko niba bitirwa kwemera siko bahindure kugira ngo umuntu nawe kuko umuntu yaremewe ubuhigwe arabagabo bakora igishoboka cyose kugira ngo umupfaso niwe wahigwe. Muri duke canke twinshi ahigwa agira umunezero yiyumve mu rugo mbere n'ahandi yiyumve kuko nikirumara mu muryango.
Yego, reka duhe ijambo Shere Joab nawe atubwire mbega mwebwe ibikwiye gukosorwa nk'abarongo ya madini mona ari nk'ibi.
Vyukuri ngo twavuze twebwe abayisilamu tugendera amategeko y'Imana, aya mategeko nayo tukavuga ruti ntahindugwa canke ntahinduka kubera igihe canke umwanya canke kubera ingene umwanya uhinduka canke imyaka igenda. amategeko y'Imana aguma handi nyine gucyo rero tukavuga ruti umugore naronka gateka nkuko umugabo afise gateka muri Islam turemeze uko umuntu wese umwana yigishwa anganye n'uwundi nuvuga ngo abahungu nibiga abagore nibareke kwiga uya iyo ni migenzo n'ibibano by'abantu biyumvira kuva kera mugabo mu mategeko y'Imana abana bagenda bafise gateka banganya n'uyu mukobwa agenda afise gateka anganya n'umuhungu kirese bijya bujya butandukane gusa Imana yashizeho yonyine umuhungu cyangwa umugabo naraburugo natanguza urugo mugabo kurutunganya cyangwa kurufashanya arufashanya afiseke afishe umucanje w'incanko afishe umugore wiwe gucyo rero tukaburuti ano mategeko byari byiza kw'abakenyezi badahabwa icyubahiro gikwiye nk'uko Imana yabihaye nk'uko Imana yakibahaye nibabihindure bishobose ari mu bihugu ari ku isi ari n'ahandi
intererano yanyu ibyo bakwembe guhindura cyane cyane mwe mubona ni nk'ibihe ubwa muti isengero ryogira mu ruhara uru
urabona yuko
guhinduka ni nk'ibi
urabona yuko mu butegesi kumbure tuvuga twama tuvuga mbe no numugabo gusa tegeka eske umugore we ntiyoba umukuru ategeka ko tuwiga mu bitavu y'Imana muri Yemen hariho umugore yatwara yari umwami Balqis turavyemeza mu Burundi turavyemeza muri Qur'an ntagatifu none umugore we ntiyohabwa gateka mwa ejo mu Bufaransa hariho umugabo n'umugore umugabo ukabona yuko benshi bari bizeye umugore muri Amerika bari bizeye umugore ko azotwara umugabo ugasanga yuko numengo nakantu bamukuye ko muri Amerika n'ahandi umugabo arabikwiye nawe nyagatwara kuko ni ibintu byo ngaha ku isi ni by'Imana yavuze
umugabo nimba mwebwe umukenyezi adashobora kuba umushehe hamwe abakenyezi bose boba mu idini rya Islam ubwo ubwo byoshoboka yuko aronka ico kibanza
ndabiguhakaniye riki gi nibyo bari umvireho ko umushehe ari umugabo gusa umugabo aminuje amashuri y'idini muri iki gihe turabita abashekha barahari barandika ibitabo bakaronka za doktora maîtrise n'ibindi bintu kandi bagasigurira abantu bakagira n'inyigisho n'ibiteramo ugasanga yuko muri Islam bavyemera nta kibazo
intererano nanje no tanga abizera ijambo ry'Imana Bibiliya reka tureke ijambo ry'Imana turongore uri Hosea haranditse ngo ubwoko bwanje burahonye kubera kutamenya bagiye bavuga yuko umugabo ari umutwe kandi ko biri bivuga umudamu ntacho biri tubwira ivuga ko ari umufasha mugabo je nkunda kumugeranya nk'umutima rero nimba umutima yubuze umutwe umenga nk'umusazi nk'umugore adahagacira umugabo amenga ni nk'umusazi n'umugabo azimye umutima ibuzima burahagarara rero ijambo ry'Imana uko rivuga ri hagaciro abakenyezi kandi rikabemera gukorera Imana rikabaha rikabemerera kwidegembya kugwa umwidegembya twaba muri Kristo Yesu rero intererano nuko amashengero yahaguruka canke abakristo bizera ijambo ry'Imana bakakira ikibanza bahawe na Yesu Yesu yaduhaye ijambo ry'ubugingo rero ntiturinumye ko ntituzorivuga tutakiriho turivuge tukiriho dukorera Imana tukiriho kuko umutima utuma umubiri wose ugira ubuzima ubuzima bubeho kuko nk'akarorero ikibanza cy'umukenyezi ni kitaba ikibanza gifise agaciro nka kurya umumama yatari muzima mu rugo hari ubuzima buhagarara tuzosanga mu gihugu muri politike mu bintu byose hari ibintu bihagaze kuko Imana yishizeho ibintu bayashizeho ibintu rero ivyo Imana yashizeho twebwe twizera mu ijambo ry'Imana abakenyezi nibahaguruke abakozi b'Imana nibigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri tureke gukurugwa cyane n'imigenzo kuko no munsi imigenzo ihari nk'akaro mu Burundi iracinyiza umukenyezi ejo hazozi yindi ituma umugore arengera umugabo rero guhagara mu ijambo ry'Imana bituma umuntu agira ikibanza ciwe kandi agakurica kwe gukora rero na tera intege n'abakenyezi abakenyezi ntibazovuga ngo ikibano caratujije oya kuko Imana ivuze kuri kumwe nawe iragushigikira ikagucira inzira
biga ni ihe ntererano ibibazo bimwe bimwe biri mu kibano nk'akarorero navuze nk'ikibazo kijanye nk'ukudatorana kw'abakenyezi bituma hariho ukutangana kandi bikagira ingaruka ku buzima bwiwe na cyane cyane ku matongo kuko mu gisagara cya Bujumbura hari abatangwe kuza baravyumva mbuga ku matongo kugeza no musi gyotegeko ntari hari uruhara rwanyu ni inkuru he ku bibazo bimwe bimwe nk'ivyo oye
kuri ibyo murabona ni itegeko riraba ubutungane n'igihugu leta niyo ifasha kugira ngo ibyo bintu bitungane birimo nibaza ko ari kibazo higeze kure muri ibyo nyene interano ye Ekleziya Katolika na jenserukira nuko ubwa mbere na mbere umuntu kuko abagabo abantu benshi hari abantu bakunda kwihagararako bakihagararako kugira ngo na ikintu yo babona ko ari kibi gati jewe aho nshize naha kamengo nicuma kitagoba baje kumviriza iryo jambo bagasenga abagabo bakanyugwa n'ico bemera kuko urumva umuntu arabona ngo n'umuntu w'umukatolika mugaya yarabatirijwe gusa yaragize iki aza mu misa umengaje kugira ngo yandikishe yandikishe ntabone ko umengo hari ahantu azogenda kwandikisha ibisiyo nabone ko asivye kumva iryo jambo n'uwo muhezagiro aba ari karahombi kizotuma ahuga umuntu ngo abesheho abe neza mu rugo twabahamagarira rero nk'intererano dufatiye kuri icyo kibazo muvuze kuza kumva ijambo akumva izo mpanuro kuko nk'ari umugabo asenga neza umugore asenga neza abana basenga neza izo ngorane ntazihari sinzi ko mbeje ntazihari abo bantu rero icyo tuma bareka kudadaza imitima havuga ati utu tuntu twaturondeye hamwe na sogokuru nande nande Jesse numva ingene umushikanjiro uja kuyerera akaja kugogwa n'iki n'iki naha tategeko riraha bamugaha havuga ati ibi bintu mushikanje ntazogogwa canke nazogira iki kandi papa yabira bituronde none atemera atazi casonera atazi gyateka ry'umufaso natazi kagaciro k'umuntu atazira dignité de la femme atazi niki none azoheza abifashe gute cyo cyaduhamagara rero nk'intererano kw'abantu ijambo baryumvise ry'umukama ryo bahindura maze rimaze kubahindura nibaja muri zijya manza hagiye bagira ati ndumujijeje unjimanza azi cyatunganye ntaheza gira ngo kwari umugore aruzanye ngo yakabise oya aruca avuga ati ndaruca nk'ubutunganiriza bikaca bivyo yaronse muri ekleziya yaronse muri iryo ahasengera bigaserukira ahakorera ari mu ntamashinga amateka ari muri nkengu z'amateka ari he akajana bwa bukristo butunganiriza bose ikibereye bakagifata kw'ingingo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
hari ibibazo bitandukanye bijanye n'uhohoterwa byibonekeza mu banyagihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu nko guharikwa mu buryo butandukanye canke umuntu akazana abagore bidaciye mu mategeko nkabanga sinzi ko shewe bimuraba ariko hari uguhohoterwa k'umukenyezi mu buryo butandukanye ikibazo caraho uruhara rw'amasengero mu kugwanya n'ivyo ko bidashobora kuba biva no ku kibanza umukenyezi ashobora kuba afise no mu masengero
urakoze kuri icyo kibazo muri iki gihe mu Burundi usanga yuko abayisilamu batanguye kuganya babona yuko umengo leta yabinjiriye mu mategeko y'Imana mugabo mvyukuri kuri twebwe twize tukaminuza iby'idini ntitubona yuko leta itwinjiriye mu idini cyane ije kuduhanyangira amategeko y'Imana sibyo na gato ibi narabigize mu experience ndaganira n'umuntu wo muri Senegal nawe nyine arabinyumvisha cyane kandi nsanga yuko ari vyukuri twebwe tuvuga duti umugore arahawe agateka kiwe kuva aremwe gushika n'umunsi azohora n'Imana azohura n'Imana kandi muri Qur'an hagatifu turafise kigabane bwego cy'abagore gusa Imana yavuze mu by'abagore kurongorwa kwabo guharikwa kwabo mugabo tugasanga yuko canke gutorana washaka n'ivyo gutorana mugabo ugasanga ubutandukane ni buto cyane twerekeye ivyo gutorana umugore muri Islam aratorana mugabo atorana kimwe mu guhungu na gatorana bibiri kubereke hari intumbero yuko uyu mugabo uyu muhungu azobajejwe urugo gwiwe kandi arye muri gatorane kwa se wiwe umukobwa nawe uyu nawe azogenda kuzizwa urugo rw'iyo azokubaka azotorana hariya kandi nasubire kandi atorane ngakwase wiwe sikagujya kwa kera bavuga ngo urasose genda urabiyugiye mugabo ntuzugaruke kandi mu migenzo y'abayarundi oya tubwa yuko umugore atorana ku mugabo wiwe kandi agatorana kandi igwabo kwase wiwe n'umuhungu nyine atorana bibiri kubera yuko ari umuhungu azokubaka rw'iwe agacungera rw'iwe nico gituma bahawe ubutandukane gutyo
kumbura ico tuzokigaruka ko mbega kubijanye n'ico nyine mwari ko muravuga yuko nk'iryo tegeko rijanye nuko guhohotera abakenyezi haba kubaka bidaciye mu mategeko kandi umugabo akagira abagore bangahe iryo tegeko namwe rirabaraba muzoryubahiriza bizogenda gute
iryo tegeko ni ngombwa yuko abayisilamu baryubahiriza ubwa mbere tuvuze yuko amategeko yacu twebwe abayisilamu n'amategeko y'Imana ni intumwa y'Imana yadusigura amategeko ya Qur'an hagati nibi shoboka yuko uwemera muri Islam agenda kubiri n'amategeko y'Imana agenze kubiri abavuye mu idini ugenze kubiri n'amategeko n'insiguro zasiguye n'intumwa cyo Muhammad ubuvuye mu idini
ni kuvuga kurongora umugore arenga umwe harya aba barenza amategeko y'idini
kurenza umugore wundi ku mugore wari ufise atabyushoboye
bidaciye mu mategeko y'igihugu
bidaciye mu mategeko washaka samategeko y'igihugu bidaciye mu mategeko y'idini ya Islam
ay'igihugu
na urenze igihugu
amategeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu reheruka gushigwaho ku mwaka uheze
nibyo turajyumva yuko na atararisinya twarabimusabye nibatenyenye barabe kwanza babyige neza
byarasinye byarasohotse mu kwicenda
nivyo kubera yuko riri mu mategeko y'idini kandi kujya irya tegeko ntirije gukinyiza abayisilamu Burundi batwumve neza rije tegeko ryaje gushira mu ngiro icy'Imana yasabye kuko yatubwiye ati mu kigabane cya kane cyo nyene cyo bacabagore umenye ku murongo wa kane cyangwa wa gatanu gutyo mukaba mwebwe mudashoboye kuronka abasuku kazi kuko ibyo abasuku kazi byari bya kera muri iki gihe ntabakihari kirese ubumara n'ibindi bintu ni murongore abo mushoboye ari umwe babiri batatu bane uko niko Imana yabivuze mugabo igiye ki sitegeko yashize ko ni ngombwa yuko umugabo wese muri Islam arongora bane siko yabivuze kandi yabivuze inyuma
munyuma y'itegeko
yavuze ati utabishoboye byabo bagore nagumane uyu fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba fa man lam yastati fa wahida utazo wabishoboye uburinganire kuringaniza abagore bane akabaha banganya nareke nagumana umugore umwe gusa
majambo make twovuga yuko hari abahohotera abakenyezi muri ubwo buryo mu dini ryanjye
birahari birahari
mu bigwanya gute
mwe ubugunge bw'abantu tubigwanya gute kwa tuvuze tuwe abayisilamu kudafise leta muri iki kwazima kazima leta maze gushiraho ingingo uwo tuzobona bigira bitagiye mategeko bitagiye nkuko byasabwe n'Imana leta kabishimangira tuzomurega azashigwa imbere y'ubutungano bajya abagore bazomurega abakenyezi bazomurega nkuko twumva yuko hariho n'inama z'abakenyezi amashyirahamwe azotunganywa mu gihugu abonye umuntu yabira umugore wa kabiri bidaciye amategeko
bakagenda amategeko ari amategeko y'idini n'amategeko y'igihugu
nivyo amategeko
y'igihugu kivuga giti ni kumwandikisha kandi gyemera umugore umwe akore wandikisha
ayo rero n'amategeko y'idini
y'igihugu
ayo iyo ni igitego cyo kwandikisha
iryo mwe mvuga muti ntacyo tuzokwirikira
amategeko y'igihugu mugabo kuri twebwe abayisilamu naho bo kwandikisha bose bane abikwiye mugabo afise ubushobozi bwavyo na nitwovuga ngo nareke itegeko rya leta
majambo make rijya mwebwe ntacyo muzokurikiza kubera muzokurikiza iryo
kubishoboye kubishoboye none bose barabishoboye muri iki gihe uzobatunganyiriza baronka inzu zingana imodoka zingana abana bige abagore bambara bangana uzobifise mu bushobozi atabushobozi ubifitiye nawe nugumana umugore umwe n'igategeko rero rya leta
ego deka turangiriza kino kiganiro hano nimba atacu mufite mugira
mu kindi kintu kongeraho nuko abantu ijambo ry'Imana yatubwira twebwe twizera yuko umugabo akwiye kugira umugore umwe umugore nawe akagira umugabo umwe rero nk'amashengero intererano nuko abantu babaye abakristo twebwe tuvuga bakijijwe iyo barakoze nk'ibyo bintu byose byo guharika cha guharikwa ari byiza kuba bitunganya kuko ari rya umugore abo wa kabiri cyangwa umugabo akagira umugore wa kabiri hama yamara guhinduka gakizwa agasanga biragoye ko arekura agashaka kubandanya yanzira mugabo agifashe na bwa buzima rero ubukristo twe twemera ko ubukristo burimo no gutunganya no gusubitsa rero ivye ni intererano y'amashengero dukwiye gukora cyane mu bakristo baraza twese Imana yaduhamagaye tutari beza
kandi murabona ko ari mu guhohoterwa ku mukenyezi muri ubwo buryo
ego ico gihe rero nimba waje warahohoteye umukenyezi umugore wa mbere ikibano kikavuga ngo warukiye kurongora wa kabiri hamukabuhindutse ukabatizwa wa kabiri ntumutenke ntabwa muga ntimusubirane nk'umugabo n'umugore
nuko rero akaba ari ngaha duce dusozera igice cha kabiri cha kino kiganiro cha gatatu muzogikurikirana ku wa kabiri uza yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ayiwanyu byane nahaze tuzosubira ejo nkaho twari twatanguriye mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.